Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Miriwe change mwara motevi vanyi na mudukurikira muherereye iyi ni radio Inzamba agateka kawe iyi ni asango y'amakuru mu Kirundi twabateguriye yo kuri ugenekereza ya 29 ruheje mwaka 2023 ayo makuru nayo akabaza kuba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abanywanyi 11 bari mu nzego zo hejuru z'umugambwe CNR muri bo harimo abashinga amateka 10 bagiritwa ko bifata nk'akagwi k'iyo nkoye ku nzego z'umugambwe bakaba barahagaritswe mabanga yabo kuri uyu wa gatatu. Muraza kubyumva muri ano makuru. Abarongoye komine ya Muyinga bahagurukiye urudandazwa ruciye mu misho cyane cyane ibiyayuramutwe igipolisi n'inzego z'ubutungane igasabwa guhasha iyo ngendo igayitse isubize inyuma ubutunzi bw'igihugu. Mu rudandazwa rwa magendo kandi mu ntara ya Makamba Nkurongitoro usigaye ari umuzibuye indwi zitatu zirarangiye. Igitoro cya magendo ikaba aricyo kibonekeza gusa kigagurishwa umurengera. Ingaruka mbi ku munyagihugu zikaba zatanguye kwibonekeza ari nyinshi. Aya n'ayandi ni mu kanya isase ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Twongere kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe. Dujije kubibabwira abanywanyi 11 bari mu nzego zo hejuru z'umugambwe CNR muri bo harimo abashinga amateka 10 barahagaritswe mabanga yabo. Ibyo biri mu rwandiko rwasohowe kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 28 ruheshi rwatewe ku mukono n'umukuru w'umugambwe agatogwatsa. Muri bimwe bagirizwa ngo nuko batigeze barangura amabanga bari barahawe ahubwo ngo bifashe nk'akagwi k'iyo nkoye ku nzego z'umugambwe. Ni nkuru tubaza Pierre Gahungu.
Aba banywanyi b'umugambwe CNL bahagaritswe mu mabanga yo hejuru mu nzego z'umugambwe uko ari 11 muri bo harimo abashinga amateka 10 hisunzwe ingingo ya 59 ya 56 n'iya 61 ziri mu mabwirizwa agenga uyu mugambwe nk'uko byanditse muri iyo baruwa. Ubwo rwandiko rukavuga ko ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe ryo kuwa 30 ndamukiza ryari ryagenye aba banywanyi b'umugambwe CNL mu mabanga akomeye y'umugambwe ku rwego rw'igihugu aho bari gukorana n'igisata kijejwe ivya politiki mu mugambwe. Ubwo rwandiko rukabandanya ruvuga ko abo banywanyi batigeze baja muri ayo mabanga bari bashinzwe n'inzego z'umugambwe ahubwo ko baciye bagira akabwi kabo gasa n'akiyo nkoye ku barongoye umugambwe CNL. Bagirizwa kandi kuba baciye batangura kuza barakwiragiza inyandiko babicishije ku ingangurukana bumenyi mu ntumbero yo kwiyamiriza ingingo zafunditswe mu ikoraniro kaminuza kandi izo ngingo ari ntabanduka. Mu bindi bagiritswa ngo nuko kuva ku igenekerezo rya 5 Ntwarante batigeze bitaba amanama yabera ku ngoro y'umugambwe ku rwego rw'igihugu ahubwo ngo bahisemo gutwara ibibazo byabo mu ibarabara aho kwitura inzego zibijejwe mu mugambwe mu ntumbero yo gutorera umuti hamwe w'ivyo bibazo. Si ibyo gusa ngo mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2022 ntibigeze batanga icegeranyo cy'ibikorwa bari bajejwe kurangura. Bagirizwa kandi kuba barakoresheje uko bishakiye ibimenyetso by'umugambwe. Ibyo bikaba byatanguye kwibonekeza imbere y'ikoraniro kaminuza ryo kuwa 12 Ntwarante. Ubwo rwandiko rukabandanya ruvuga ko inzego z'umugambwe atakoze itakoze kugira abo banywanyi basubire ku murongo ariko biranka. Kandundura ngo umwe wese yarandikiwe ikete ryo kwisigura ku makosa yagirizwa ariko ngo nta n'umwe yigeze atanga inyishu ku byo aregwa. Mwamenya ko ihagarikwa ry'abo banywanyi b'umugambwe CNL mu mabanga bari bashinzwe ibaye inyuma y'icegeranyo c'umugwi wari washinzwe kugira wige ivy'abo banywanyi mu nyuma inzego zibijejwe zifata ingingo.
Arakoze mugenzi wacu Pierre Gahungu. Tuje mu gisata c'ubutungane gihano c'umunyororo w'imyaka 5 n'adabo miliyoni 5 nta kindi bigamije atari ugutera ubwoba wese yoba afise umutima wo kwiyamiriza amabi afatiye ku gitsina akoregwa abana. Uko niko Maria Louise Baricako arongoye umuhari inamahoro abona ubwo rubanza akabona yuko abacamanza ba sendari nkuru y'Igitega berekanye ko atampuhwe nanke bafitiye abanyeshuri b'abakobwa bashurashutwa n'umuyobozi w'ishure Christi Ruwai Mushasha Igitega ari naryo Emeriene Sibomana yashize abona ariko rero Marie Louise baricako akaba afite icizere cy'uko Senare isubiramwo imanza izokosora amakosa yakozwe n'iyo Senare Marie Louise baricako
urubanza rwaciriwe umufasi Sibomana Emeriene ntirutangaje ariko kandi banatubabaje cyane kuva icyo kibazo gitangura mufasoni Sibomana Emeriene karega umurongozi w'ishure ko ashurashuza abanyeshuri ajejwe kurera icyo kibazo cyafashwe mu buryo budahumuriza namba hagufata icyo kibazo mu minwe ngo batohoze kugira batabare n'ingoga abo bana mbere bakingire n'abandi bana bo muri iryo shure wabishize ahabona niwe yaciye ahanwa bukeye bwaho mbega abajejwe ubutungane mu ntara ya Gitega boba batazi kirya kibazo cyo gushurashuza bigene gitera mu ndero no kuri kazoza kikababaza umuntu wese azi iyo umwana ava kazoza kiyungere kiyubaka kandi iyo ivyo bintu biteye nigukira hagwa none abo bantu ntabyo bazi cyane boba bafashe minenegwe ikibazo gikomeye nk'ico ayo mavi akogwa n'uwo nyene yarajejwe indero y'abo bana akaba ari wabikora be n'ivyo hanyuma bagaca bashira imbere gukingira izina ryiwe ha gukingira urwaruka rw'u Burundi ivyo rero bisa nk'ibigamije guhasha uwo wese yosubira kwiyamiriza amabi yabonye akoregwa abanyagihugu na cane cane abana ivyo bintu nakamaramaza mu Kirundi bavuga yuko umwana ari uw'igihugu none abacamanza bo berekanye neza ko atampuwe atamutima runtu bafitiye abana b'igihugu aha rero turifuje cane gutera kamo Sentare isubiramwo imanza ngo yige urwo rubanza uko bitegerejwe ikosore ivyaguranitswe byose muri Sentare ya mbere ituma amatohoza akwiye kuri ayo mabi bivugwa ko yaba yarakorewe abo bana kugira ngo abo bana bakingirwe abo bana bahagararirwe n'igihugu cyabibarutse turateye akamo kandi ababyeyi b'abo bana n'abandi bose babizi bave mu gacerere batanga amakuru yofasha gutabara abo bana no guhagararira ukuri mu butungane bw'u Burundi turangije dutera kamo abarongozi b'igihugu na cane cane umushikiranganji ajejwe iby'indero ngo ntibigire basinga bibazwa ngo baturwaruka rw'igihugu mu kaga aho kurukingira no kuronderera aho bakurira badahungabana abana ntibagahunga ishuri igihugu cyaba kigowe
yari Marie Louise baricako arongoye umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano tumira mate mukanya jo tubandaye amakuru twabateguriye
inzamba
tubandanye n'amakuru twabateguriye urudandazo rwa magendo rurimwo n'ibiyayura mutwe ruribonekeza bikomine muyinga iri mu ntara ya muyinga muri kino gihe abajejwe intwaro basaba inzego z'igipolisi guhashiyo ngeso ubucamanza nabwo bugasabwa yuko abagiriwe n'ico caha bohanwa bakurikijwe amategeko n'inkuru tubaza Eddie Claude nini natwe
ubwo rudandaza rwa magendu rw'ibidandazwa bimwe bimwe harimwo n'urumogi ntirukiri agaseseshwa rumuri muri kino gihe muri komine muyinga bimwe mu bidandazwa bimaze kugaragara n'ibiharage hamwe n'urumogi bishogwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania naho atadoma ko urutoke abadandaza babikora abaribo nuko bangana Minani Lambert umuhanuzi wa mustantere wa komine muyinga ajejwe ivy'imibano n'ivya politike aremeza ko iyo ngeso ihari umutegetsi asaba inzego z'igipolisi guhasha iyo ngeso kuko isubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu agasaba kandi ko ubutungane bwokora akazi bujejwe abagirwa n'icaha bagahanwa hisunzwe amategeko. Ibyo akaba yabivuze mu gihe yari yahamagaye abagirizwa kudandaza urumogi n'ibiharage mu gihugu cya Tanzania hari kuri uyu wa gatatu kinekezo cya 17 za kuno kwezi.
Arakoze Eddie Claude nini nahazwe indwi zitatu zirarangiye atagitoro cyo mu bwoko bwa essence kiboneka mu ntara ya Makamba. Ibyo bikaba byatumye amafaranga itike yo kunguruza abantu aduzwa ku rugero ruri hejuru. Abunguruza abantu bakavuga ko baduza ibiciro kuko icyo gitoro bakironka ku mafaranga y'umurengera ku masoko ya magendu n'inkuru tubaza b'office Niyongere.
Amakuru dukura muri ntara ya Makamba amenyesha ko ubukene bw'igitoro maze hafi indwi zitatu bwibonekeza mu makomine yose y'intara ya Makamba. Abafata ingendo biyunguruza n'imiduga bakavuga ko ibiciro byatanguye kuduga cyane abunguruza abantu bongera ko amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi umunani. Abakoresha imodokari ntonto bakavuga ko baduza kubera igitoro cya magendo kizimbye cyane kuko iritiro bayigura hagati y'amafaranga ibihumbi umunani n'ibihumbi icumi. Ibyo bikaba biri uko no kubunguruza abantu bakoresheje amapikipiki aho ingendo zahora zikoreshwa igihumbi wakoresha igihumbi n'amajana atanu. Akandi karorero nakabaja ku manza zitandukanye gufoba canke baja kuganduka no guca ku mazi bahora bakotesha imodokari za Yas canke Kwasiteri. Yas yahora ikoteshwa ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu canke ibihumbi amajana atatu, uyu munsi ikaba ikoteshwa ayarenga ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu. Kwasiteri nayo yahora ikoteshwa ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu, ubu ikaba ikoteshwa hagati y'ibihumbi amajana na mirongo itanu canke ayarenga agashobora no gushika ibihumbi amajana atanu. Basaba leta gukora ibishoboka byose ngo ibiciro cyane cyane ibiciro by'ibitoro byo mu bwoko bwa esanse bimanuke kandi binaboneke na rigiwe leta nyine wa yemeye ko igiye gufata icyo kibazo mu minwe. Iryo kenda ry'igitoro kandi rishyira mu gahombo abadandaza kubera avuga ko bagiye kurangura ibidandazwa bishika bizimbye abaguzi nabo bagaca bareka kubigura kubera amikoro make. Baba abunguza abantu baba dandaza hamwe n'abiyunguruza bose basaba leta gutora inyishu icyo kibazo cy'igitoro amazi atararenga inkombe.
Arakoze Bonfisi Niyongere. Ingwara iterwa no kubura urukundo mu bwana nimwe mu ngwara zituma umubano hagati y'abubakanye utosekara rimwe na rimwe n'ingo zigasambuka. Ibyo bishikirizwa na Saniere Twagira Yezu akorera mu kigo Aluma kigwanya ingwara ya malaria akaba yaranonosoye iby'imibano inyifato na kamere. Ni mu gihe kuri uno munsi wa kanegerazi ya 19 Ruheshi yagiranye ikiganiro n'abamenyesha makuru abereka ibimenyetso by'iyo ngwara n'igikwiye gukogwa iyo umuntu yamaze gufatwa. Arongera agasaba abarongoye intwaro hamwe n'abamenyesha makuru guhimiriza abantu mu kubamenyesha ibitera iyo ngwara uwafashwe nawe bakamushikiriza ababinononosoye kugira ngo bamukurikirane. Nimumukurikire
kuno munsi rero twari twateguye iki kiganiro n'ibimenyesha makuru kugira ngo turabire hamwe indwara iterwa no kubura urukundo mu bwana, iyo mu gifaransa bakunze kwita trouble histrionique kandi abayita ngo ni trouble hysterique. Twiyumviriye kuri iyo ndwara kubera ko mu bantu twari twakira ngaha muri Aruma Burundi twarabonye yuko hariho igitigiri kitari gito cy'abantu usanga bafise iyo ndwara kandi ikaba ari n'indwara ishobora guteza ibibazo mu ngo no mu miryango bivuye kuko umuntu afise icyo kibazo usanga bigora ko abana neza n'abandi bantu na cyane cyane iyo batashoboye kumutahura ngo bamenye icyo yobagwaye n'icyo boshobora kumufasha. Hamba nkuko tukamaze kuvyumva rero indwara yo kubura urukundo ni indwara ifata imigwi yose abana abakuze abigeme n'abasore cyangwa abagabo n'abagore. Nubwo kenshi twari tuzi yuko ari indwara ifata abigeme gusa ariko iyo ndwara ifata abantu bose. Ni indwara iva cyane cyane ku kungene umwana atitaweho guhera ku myaka ubusa gushika ku myaka itandatu hama iyo rero amaze gukura uyo mwana cyanke uyo muntu atarose urukundo mu bwana arashobora guca yerekana ibimenyetso byo gusaba icyo kintu atashoboye kuronka akiri umwana ariko akaza kubisaba akuze agakenera gufatwa nkuko bafata umwana hama mbega none twobwa yuko ari ibimenyetso bikunze kuranga abo bantu ibintu bikunze kubaranga ni abantu usanga barangwa no kudakura gukwiye ku buryo umuntu usanga akuze agashobora kugira imyifato nk'iy'umuntu w'umwana hama ni abantu ukunda gusanga bagomba basaba kwitabwaho urukundo kugomba ko abantu babaraba nko mu nyambaro zabo ugasanga yarengeje urugero ku buryo yifuza yuko abantu bose bamara kugira ngo bamuhe urukundo byanashika usanga uwo muntu ashobora no kugwa hasi kugira ngo abandi bamwegereye baze kumubyura ariko uko kugwa hasi kwiwe aho gutandukaniye no kugwa hasi kw'intanda ni kubera ko bobo iyo baguye hasi ntibagwa hasi bukwi na bukwi bagira icyo mu gifaransa bita chute elegante mu gihe uwo urwaye epilepsi agira icyo bita chute libre ubwo budasa bushobora kubyerekana ibindi bimenyetso bishobora kubaranga nuko ari umuntu aguma yashaka yuko abantu bamukunda cyane nico cyo muzobona aho usanga nk'umuntu yafite nk'umuntu bakundaye basho bameze nk'abashobana gatoyi ashobora kugira akantu bimwe na gatrice mbuga wa muntu yaza agaca akira
nikuri iryo jwi rya Saniere twagira Yezu turangirije ko amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiranye nshimire abamfashije kutororokanya ano makuru na ubutaha.